Ili nizwi ja Amerika. Izwi ja Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije shuti mwese mudutezza matwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 muri kumwe nanje Fideni Yongabo
kuva umugoro w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe
uyo ni Perry Gakwaya umuyobozi ashinzwe uburinganire gukuzuzanya mu kigo gishinzwe amabohero mu Rwanda avuga ko kuva umugoro w'ababyeyi mu mabohero utanguye byagize akamaro mu mibano y'abanyororo Inkuru n'andi makuru tubafitiye ku mpunzi z'abarundi zatabutse zivuye muri Tanzania kukama katewe kugufasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya Monge mu Burundi zivuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turagaruka ko mu kanya gatoyi Yamara reka dutangure ku makuru yavuga hijyo no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana baramutse Aloyce
baramutse Fidelite Here kuri Kongo nyene Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyeshije ku munsi wa gatatu ko igiye kugara ibiro bya Schengen I Kinshasa bigenzurwa n'Ububirigi bitangirwamo amaviza kubaja mu bihugu 18 vya Buraya leta ya Kongo yatangaje ko igiye gufata iyo ngingo mu bihe vya vuba Kinshasa yamenyeje kandi leta y'Ububirigi ko ikigo cyabwo kijeje iterambere ENABEL kitakenewe muri Congo ibyo ubushikiranganje bw'Ububirigi bujejwe imigenderanire kuri uyu wa kane ejo nabwo bwakiye buvuga ko izo ngingo zibabaje iyo ngingo yo kugara ikigo ENABEL izotuma ico kigo kitazosubira gufasha Congo mu bisata by'uburimyi amagara y'abantu no mu gisata c'indero izo ngingo za Congo zije zihora Ububirigi kali bwatangaje ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko bugiye gusubira kwiheza neza ivyimfashanyo buha abategetsi ba Kongo gushika hatunganijwe amatora bavuga yuko yizewe na bose leta ya Somalia itangaza ko igiye kuzorungika mu bigo byo kwigisha gukunda igihugu abana 35 babohojwe aho bari mu kambi y'abarwanyi ba Al-Shabaab mu ndwi iheze imbere yo kubasubiza mu miryango yabo Abdirashid Ibrahim Muhammad arongoye ivyo bigo yabwijwe rya Amerika ko abo bana bategerezwa guhabwa inyigisho z'idini zigamije kubakuramwo ivyumviro by'iterabwoba yavuze ko abasirikare ba Somalia bafadikanije n'aba leta zunze ubumwe za Amerika batuye abo bana mu gitero bakoze ku kambi ya Al-Shabaab mu kigwati cyitwa Jamea Jidiale ni ku birometero 70 mu burengero bwa Somalia Ambasaderi wa Sudani y'umanuko mu Burusiya Telar Ring Denge kuri uyu wa kane yarashikirije Perezida Salva Kiir urwete gutanga imihoho muri ayo mabanga mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Ambasaderi Denge yemeye koko urwo rwete ari ukuri ko yavuye muri ako kazi Denge yari yagenywe muri ayo mabanga yo guserukira Sudani y'umanuko mu Burusiya mu mwaka wa 2014 yanse gutangaza imvo yamutumye afata iyo ngingo ariko yavuze ko yofuma akorera mu gihugu ciwe mu mahoro nk'umunyagihugu asanzwe Denge rero yamye ari Somambike na Perezida Salva Kiir nyuma y'igihugu ciyonkoye kuri Sudani mu mwaka wa 2011 yaciye amugena kuba umuhanuzi wiwe mu by'amategeko mu mwaka wa 2012 Ibarabara riri mu gisagara ca New York ni mu gacimbiri ka Bronx na muri leta zumwe za Amerika igiye kwitirirwa umunyegana yarafise ubwene gihugu bwa Amerika izina giwe ni Emmanuel Mensa uwo yitavye imana ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2018 ariko aratabara abantu batewe n'umuriro waturiye inzu zibamwo abantu mu kigwati ca Belmont naho nyine muri New York Emmanuel Mensa yari asanzwe ari mu gisirikare cya Amerika yari yatashe mu karuhuko k'akazi igihe umuriro waduka ku nyubakwa y'abamwe Mensa yari afise imyaka 28 y'amavuko yabaye umwe mu bandi 13 bahasize ubuzima yitabye Imana amaze kurokora abantu bashika bane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aribaza nimba ibiganiro bigamije kugarukana amahoro hagati ya Israeli na Palestina bizokongera kuba. Ivyo yabivuze gihe yari karabonana n'umushiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu mu nama mpuzamakungu ku butunzi i Davos mu gihugu cy'Ubuswisi. Yagirije abanyepalestina kudasonera Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho perezida wa Palestina Mahmoud Abbas yankiye kwakira icegera cya mbere cya perezida Mike Pence igihe yari mu rugendo muri ako karere. Trump kuri wa Carnegie yavuze ko azohagarika imfashanyo Amerika ihabanye Palestina. Yagize ati amafaranga ari ku meza kandi ntazoja kiretse bemeye kwicara bakumvikana mu mahoro. Ivyo yabibwiye abamenyesha makuru i Davos aho mu Buswisi. Perezida Trump nyene yemeye kuzoha ubwenegihugu rwaruka rwayimukira rwiswe Dreamers rushika ku miliyoni 1,800,000 ruba aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari amakuru ava mu biro vya White House. Abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu biro vya perezida babwiye abamenyesha makuru ejo kuwa kane ku iyo mugambi wa Trump urimo kuzogabanya biheka ku miryango bemererwe gusa hakemererwa gusa abubakanye n'abana hamwe n'abana b'imyaka mike kandi iyo programa yiwe izokuraho tombora yiswe lottery visa. Iyo nteguro y'itegeko ya Trump isaba imiliyoni 25 z'amadolari kandi yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexico no kongereza ibikorwa byo gucungera umutekano ku rubibe n'igihugu cya Canada.
Urakoze yaro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho mugoroba w'abavyeyi umaze imyaka ibiri utangujwe mu gihugu cyose ubumaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu gihugu. Mu nama ihuriyemwo abacunga amabohero b'abagore yakoraniye Kigali yasozewe ejo ku munsi wa kane. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboy.
Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore. Aba bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza. Uyu mugoroba w'ababyeyi wari usanzwe ukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango babafitanye ibibazo bikarangira bikemutse. Peri Gakwaya umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu Rwanda asobanura kuva batangira umugoro w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa.
Tugira utugari nk'uko hanze duhari tukagira imidugudu, buri mudugudu tukawusaba kugira akagoroba akaba umugoro w'ababyeyi, bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize. Burya umunyarwanda yaravuze ngo hari abantu haburunturuntu nabo habutubazo. Kuva umugoro w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe. Urumva hari igihe uburoko bwaba ryaga umwe akaba yatangira kwiyenza kundi bagatangira mu mijyi imiryango yabo basize hanze, ariko kuva umugoro w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoro w'ababyeyi, ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze mbere y'uko iyo gahundiza.
Usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore, uyu mugoro w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe.
Mu by'ukuri natwe aho niho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka, umunyarwandakazi yacuruje urumogi, umunyarwandakazi yagiye mu yijanditse muri. Bidufasha mu kubigisha, ni inshingano zacu n'umunsi kundi kubigisha mu by'ukuri kutareka kutazongera gukora ibyaha, ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni. Kera byari kirazira ku munyarwandakazi, ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora. Uwo mugoro w'ababyeyi rero dufasha iki? Tumwereka nk'umubyeyi ese ni mateka ugiye kuzasigira umwana wawe, niba utangiye gukora ibi umwana wawe hanze aratekereza iki? Rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi.
Iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucungagereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere, rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora. Madame Safari Jeannette usanzwe ari umucungagereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo.
Mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi ntabwo bikubuza gukora akazi, uragakora neza kuko nta kibazo ubufite. Mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye gukinjiramo, iriya uko badutreninga baragutreninga ukiyumvamo akazi, nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi kazi kananiye, tuba tugashoboye. Mu miterere rero yo gutwita iyo twise koko umuntu agira intege nkeya, abayobozi barakorohereza, ariko mu gihe cya kindi cyo konsa gutwita ukonsa igihe runaka, umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora.
Iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire. Kuri Minisitiri Nyirasafari Esperance w'Umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira.
Iri huriro ni ryiza cyane, nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare, kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa, kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha, ibyo byaha byiganje ni ibihe, se twabikumira dute. Rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha. Noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko, iyo tubimenye tunamenya nuko twabivura, twanakumira ko ibyo byaha biba.
Mu Rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku 800, barimo abagore basaga 350. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho Abarundi 769 bahungutse bavuye muri Tanzania. Hari hitezwa 800, ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvo z'amagara. Bose binjiriye ku mupaka wa Gisuru mu Ruyigi, ariko igice cyabo baciye bajanwa i Musasa Ingozi mu buraruko, kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko. Abandi basigaye inyabitare nabo mu ntara za Ruyigi na Gitega, bitegekanijwe ko bose kuri uyu wa gatanu bazojanwa iyo bahunze bava. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Igihe cya saa yine n'inusu zo ku Musase z'uno wa kane, n'izo mpunzi z'Abarundi zashikima bamba ku mupaka w'u Burundi na Tanzania, bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo baziteshije mushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu mu Burundi. Umupfasoni Gloriose Berahim yari yaherekejwe n'intumwa z'ishirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi HACR, zirongo n'ikigera cy'userukira HACR mu Burundi Isufra Nagiri. Zimaze kwinjira mu Burundi, Berahino Gloriose, umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza muzaba baziteshejwe yazihaye ikaze.
Turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira Imana agashika, iyo ashitse bakamucumbikira, nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamo. Hajya nta hantu haryoshe nk'aho wavukiye, nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza. Tuvyumva kumwega yewe.
Berahino Gloriose yijeje izo mpunzi kwiyo bagiye ari heza.
Icyo mfise kubamenyesha ni uko mu mihana, mu makomine bose bifuza ko umurundi wese ari hanze yotahuka, subira mu mazu yanyu, subira mu mirimi wanyu, umwana mushire ku ishuri, uwurima subira rime, uwari umudandaza uwuri umutakisibere asubire agura agakinga, kuko hano muratekerewe, hano muratekerewe inja, muratekerewe ibintu bizomara amezi atatu, ndetse muratekerewe n'udufaranga duke, utwo dufaranga muzodukoreshe. Koreshe ku neza y'umuryango, utagira isuka cayigura uronse imwe acatira n'iyindi bacamutiza. Murazi nyine tubana Abarundi, turashigikirana n'ubu turashashigikirana, karibu mwirabire hama muzotera kamo n'abasigaye inyuma.
Sufana Jiri icegera cy'userukira HACR mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo gikorwa cyuguruye igice cya gatatu cyo gutaka impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania kubabyisabiye. Ni igice kizoranga itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, aho hateganijwe gutahukanwa impunzi zingana n'10,000. Igice cya kabiri carangiye itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017, ahatahukanywe impunzi zaba 14,000, mu gihe hari hitezwe impunzi 12,000 gusa. Umwe mu bakozi b'ishyirahamwe HCR bakorera muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko ibitigiri byitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ukuntu bari kubariyandikisha. N'abiyandikisha ari benshi, aho batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka, nk'uko byemezwa na Ntakimazi Geneveva, umwe mu batahutse.
Kango mubudo bange ngo intambara igombibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo nuko ngo barabatangisha 1,000,000 ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo gende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumandika aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa tapfa
ubivuze nabo
ubuze barakwirukako
bande
abanyagihugu nyene bahone
reka mubatahukare n'abavuga ko batazi ico bari bahunze. Aha ni nka Ndayizeye Rashid
kuri nahunze akakongero k'abandi uko jemba kwibarabara abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kure.
Ndayizeye Rashid wico yakoze yajagabanye ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniya kazi yakurikiye umugabo afise ubwoba ariko arashima uko yakiriwe. Rose Kambayaga niwe umutanzaniya kazi yashimye gukurikira uwo yashimye.
Genda imuko.
Uri mu Tanzania?
Ndi umuhakazi.
None ugeze Burundi wasanze bimeze gute?
Sanza kweri habere mudufashe neza mihelabereye neza abanyakiriye neza nta mudugumbo nta na kimwe.
Mu buzima bwawe usanze ukora iki?
Njye mu buzima bwanjye usanzwe ndi umukurima ngiye kuroba bakazoza ndime tawe nkiko najya nkiko ndotera imbere hana nyene bizogenda neza baroje mu ishuri kugena bene baro kwitegurira kazoza kabo.
Hari hitezwe Abarundi 800,000 baza gutahuka kuri uno wa kane, ariko ico gitigiri nticabaye kigikwira kuko hashitse Abarundi 769 abo basigaye. Mwishyirahamwe HCR batubwiye ko hasigaye iminsi mike igiseke ikabafata muri komine Gisuru, intara ya Rugimusoro, rukuru rw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru, Abarundi 374 bose baturuka mu ntara ya Kirundo baraye mu ikambi yakira abahunguka yasongore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Bari mu batahanywe ejo ku munsi wa kane baciye mu ntara ya Ruyigi. Benshi muri bo baturuka muri komine ya Busoni. Benshi bavuga ko batahunze igihugu ku mvu z'umutekano muke. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Ku Barundi 269 bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania, 374 n'abanyakirundo. Muri abo 374 benshi nabo muri komine ya Busoni, baharugwa ku 213 na Bugabira yaharuriwe 62. Igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa kane niho bashikanwa mu ikambi ya HCR yakira abahungutse vyifata kibanza irahitwa Isongore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu cya Tanzania baciye mu ntara ya Ruigi, bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje. Nta majambo menshi yavugiwe muri icyo kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri icyo kigo. Ikihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba abo bagize ikibazo cy'amagara kugira bavugwe. Tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe, twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri 4 mu bahungutse. Nka bose barashimishwa n'uko basubiye mu gihugu cyabibarutse. Muri abo 4 umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke. Nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye kubihuha.
Jewe nahunze 2015 ku mpamvu yuko baguma bavuga ibintu vy'iterabwoba ngo intambara igira itere ngo amatora abaye abantu bazosha ngo babice. Hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga, hanyuma natwe twanduruka turahunga. Twahunze ibintu vy'ibihuha kuko bavuga ibintu vyinshi biteye ubwoba. Ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungu tukaba tubona basigaye mu gihugu atangorane na zimwe zihari babaye tingaho twitahire.
Uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicaye bigacika muri komine ya Busoni.
Iwacu muri Busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu giye gusa cyahambanye nahavanywe n'ikintu kitwizara nicyo cyahambanye mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ndetse mu nkambi hariya maze n'icyo gihe je nkumbura ababanye kandi nshankumbura n'igihugu kiwacu.
Mu vyamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije
kandi ikinzanye gihe haniniya nuko numvise hari amatora teye amatora ntashobora kuba jyewe ntagiye gutora ntibikunda tegetse barabizi jyewe nahunze babizi nicyo nipfuza mugabo ukongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wacu naho inzara izotera n'abandi mbona bahari.
Uyu mukenyezi we aturuka muri komini ya Bwambarangwe avuga ko yomowe nubwo bankana n'abakazana.
Nde nahunze ingorane zereke z'abana n'abakazana tushatumeze ngenda nubu n'abana ntibazi n'ahantu n'abandi bazi gusa nyine ko nabo narapfuye abana urabona se babo yapfuye kera nyuma ya ndadaye abana ndabarera abana batonya baratora abagore umwe utora abagore jere baca baranyihariza abagore babo urabona umuhungu amaze gutora umugore akabyara gatandatu nta mugishoboka nawe ntabwo nahonde umutekano muke.
Uyu mugabo nawe nyine ntavuga ko yahunze umutekano muke ahubwo asigura agatotezo k'umutware.
Icyatumye jewe mpunga ni umuntu natemeye igiki kiri impande y'itongo ryanjye ryo ku Rubibe abarimu bariko barubaka amakoleji bakisavye acambira ngo namuhivye acaraja aramfatisha uwo muntu amita Marikino mu Gatare amfatishije cegera kumfunga mu izone amfunga ibi yose amfunguye aca banjirumbi 40 je mbona abandi bari ngo barahunga banjirumbi 40 ndavuga ati ntatongo mfise ndi bugurisha seko kwera nifikiye n'utwana n'upfuma mpunga kuko aho umeze nk'utotejwe.
Bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose. Ibyo biheze bazocaburizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamwo. Bamaze gushika iwabo HCR iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano. Muri site yakira abahunguka yasongore mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kwindi nkuru yerekeye u Burundi, buramatari w'intara ya Rumonge aratabaza abagira neza bafasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya Rumonge. Kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu, abanyekongo n'abarundi bariko barahunga uburere bwa Sebere Baraka muri Kivu y'Amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru Chris Munezero.
Umurindi w'impunzi z'abanyekongo n'abarundi bakorera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibari bwagabanuke gushaka ku mutaga w'uyu wa kane ku kivuko c'umugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Ku bw'igipolisi c'u Burundi gushika isaha zitandatu impunzi zirenga 2000 atawomenya neza igitigiri c'abanyekongo n'abarundi nico cari kihari. Nyinshi muri izo mpunzi zahunze uturere twa Sebele, Baraka, Kibanga na Karamba muri Kivu y'Amajepfo. Bernard umudandaza w'umurundi yakoreraho muri Kongo avuga ko we na bagenzi we bahunze ataco batekeye mu byo bari batunze.
Nefika leo ilikuwa muda wa saa 4
twashitse uyu munsi saa 4 z'umurango indwano zari zigisutamye kandi zishushe. Abantu benshi bariko barahunga je na bagenzi banje twagiye tubona abasoda biruka natwe kubera turi abarundi tutindiko sigara ngaha duca natwe turahunga twabuze aho duca mu kwiruka duca duhitamo gufata ubwato tugana i Burundi twaje tuzanaye na bagenzi bacu babanye Kongo aha muri Kongo nari nagiyeyo kugira ndandaze narangura imikeke nkagiza nakwidandaza mu Burundi nifuza rwose ko amahoro yugaruka ngasubira mu bikorwa byanje
niko nanunwa mikeke na leta kurudi amani kipatikana ntarudi.
Icho kivuko cy'udandaza cyo mu Rumonge naho ari cyo cyakiriye izo mpunzi ntanzu abo bahunze bashikiramwo zibakingira uruzuba n'imvura. Inzara n'inyota ni ivyo byaboneka muri izo mpunzi na cane cane ku bataco bashoboye kwibangikanya.
Mimi muzera nabi ndi kwa mungonjo na kwambya ni kwanguka tu
ndu musaza kandi nari nsanzwe ngwaye ahase ntambuka nca ntembagara kuveje saa 8 y'ijoro shika sindaronka utwo fungura imvura nayo ihiranyagira gushika ubu ntituraronka udufasha
hatujapata msaada wote.
Ikibonekeje kandi nuko atatuzu kwa sugumwe ekambere n'amazi meza izo mpunzi zifise akuri ico kivuko. Abana ekambere n'abakuze bakaba bituma mu musenyi canke mu mazi y'ikiyaga. Abajeje intwaro biboneka ko batari biteguriye ubwinshi bw'izo mpunzi baratabaza. Ikibanza cy'imfata kibanza mu kigo cy'imyuga izo mpunzi zajanywemo naco nyene n'igikwiriye. Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge agasaba abagira neza gufasha.
Amashira hamwe yabagira neza je kugeza ubu ntayo ndabona. Uri kuraraba kenshi usanga ari intwaro yikoba ariko twabonye abo muri haseri baje nabo bajejwe vy'impunzi hanyuma abo muri pamu ntiturababona ntiturabona rero abandi twagomba rero tubatera kama hugo banyaruke kuko urabona abantu barenga 1400 n'abandi baguma baza burya si bake harimo abana harimo abatama batamakazi reka n'utari umutama nta muntu numa inzara yigera umutwe nico gituma boza bakadufasha kuko ni gikorwa kiremereye ku ntwaro ntacyo twoshobora twenyene.
Komine Nyanzarake nayo nyene irikirakira mwe n'izo mpunzi. Ushika ku mutaga w'uyu wa kane igipolisi cy'u Burundi kivuga yuko abantu barenga 1200 bagwiriyemo abana n'abakenyezi bari bamaze kwakirwa. Amakuru dukura ahi Nyanzarake akamenyesha ko harimo abana barenga 60 bafise ubugwayi ufatiye ku nzara bakeneye gufashwa. Mu manuko bw'u Burundi Krisi Munezero ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Magira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wari prezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize. Byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye. Imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu, urugomo n'ubwicanyi, guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe, gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye. Nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan, ministre wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika, aherutse kubibwira Inteko Ishinga Amategeko Congress, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'ubukungu. Ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe. Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu. Yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe. Politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa, amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikizi imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.